muri ico cegeranyo iyo nyango ryagati y'akazi n'umuntu ishyira hamwe ry'igiteka rivuga n'ubwicanyi kuboreza gupfa abantu kubanyuruza no kubafunga atamateka akurikijwe mwaka uheze ry'igiteka ryemeza ko n'imiburiburi hagandagwa abantu amajana na 66 umugwa mukuru Bujumbura iryo shyirahamwe risigura ko ari wo wishwe n'abantu benshi bagera ku 61 hagakurikira intara ya Bujumbura iharugwamo 43 iryo shyirahamwe risigura ko bakorewe ubwo bwicanyi cyane cyane ari abo mu migambo itavuga rumwe n'ubutegetsi nka MSD FNL yoboka agatono rwasa Frodebu n'ishami rya Iprona riri mu nanitse na Red icyo cegeranyo ca ry'igiteka cerekana ko abantu 2338 bahagaritswe hawo nyanzwa amategeko na nyene igisagara ca Bujumbura kivugwa ko kiza ubwa mbere kuko muri ibitigiri gifisemwo 116 na intara ya Gitega iza ubwa kabiri igaharugwamo 281 iki cegeranyo kivuga ko i Bujumbura bagiye bahagarikwa hanini ata mpamvu bamakaritse yiyamije ikiringo ca gatatu ca president Nkurunziza bakaba bahagaritswe mu gikorwa co gusuzuma amakaye y'ingo mu mwaka w'2017 kandi hari igiteka rimenyesha ko abantu 89 banyurujwe na igisagara ca Bujumbura intara ya Bujumbura nizo zitungwa agatoki ko ziza imbere y'izindi zigakurikirana ku bitigiri 290 iruhande yabo bazimiye iryo shyirahamwe rivuga ko hari n'abagera ku 283 baborejwe gufa intara ya Makamba niza ku isonga ikaba yaharuwemo 48 hakurikira Muyinga irimo 34 abagizwe amabi yo kunyuruza abantu cyane cyane n'iperereza igipolisi n'urwaruka rw'imbonerakure abantu bishwe nubwo ari igiteka ritadondagura bose uko bagandaguwe byemeza ko 59 muri bo bishwe na bamwe mu bagize inzego z'umutekano bamwe mu mbonerakure hamwe na bamwe mu bajejwe intwaro abanyurujwe n'abahohotewe icegeranyo cari igiteka kimenyesha ko abenshi muri bo ari abanywanyi ba FNL bayoboka agatono rwasa hamwe n'umugambwe wa MSD muri uwo mwaka 2017 warawurangiye kandi umuhari iteka uvuga ko ibigwanisho byari bikinyanyagiye mu banyagihugu ukayivuga ugufatiye ku magrenade yagiye araterwa mu bice bitandukanye mu bikorwa by'abategetsi n'imyiyerekano yo kwiyamiriza bakeba ba leta y'u Burundi naho ry'igiteka rishikiriza ko yibonekejemo imvugo y'urwanko turetse ibyo icegeranyo cya ry'igiteka cyemeza ko imyimenyerezo ya gisirikare no gukizura byakozwe ukuri kwane n'imbonerakure mu ntara zitandukanye ishyirahamwe ry'igiteka rimenyesha ko rifatiye ku itituka ry'iyubahirizwa ry'agateka ka muntu mu Burundi rifise ibyo risaba kugira ngo ibintu bisubire mu buryo rihereye kuri leta rihamagarira kwakirwanisha abasivile gukurikiza igitabo mpanabyaha abantu bagahagarikwa n'abifitiye ububasha hamwe no guhasha abari mu nzego z'umutekano n'imbonerakure bagirizwa guhonyanga agateka ka muntu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika risabwa kurunga ikinteko z'ubukingira abanyagihugu barimo kwihebura nayo ubumwe bwa Buraya busabwa gukoresha ingufu bufise nk'umuryango wa mbere ufasha leta kuyigondoza ikaja mu biganiro akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano gasabwa gufata ingingo zose zotuma amahoro agaruka agateka ka muntu kakubahirizwa hamwe no gushyira mu ngiro ingingo yo kurungika abapolisi baza gucungera abanyagihugu abahuza nabo basabwa kutiyobagiza ingaruka mbi z'ihonyangwa ry'ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha 2000 z'abarundi bishwe abahunze igihugu abafungiwe ubusa ababorejwe igufa abanyurujwe hamwe n'abakenyezi n'abigeme bafashwe ku nguvu akarere ka Afurika y'ubuseruko gahamagarirwa gufatira ibihano ubutegetsi bw'u Burundi no kongereza ingufu z'abahuza kugira ngo hashikwe ko intambwe mu biganiro ubwa nyuma sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPN iterwa kamo ko kwihutisha amatohoza no gushengeza abagirizwa mabi nubwo ishyirahamwe ariryo rya mbere ryavutse mu yahamya hagati y'akazina muntu mu Burundi rikanatanguzwa n'abarundi ubwabo rimuyafutswa n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu yagirizwa gukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi no gutangaza amaraporo y'ibinyoma ashoboza igihugu mu ntumbero yo gushaka guhindura no gusenyura inzego zitorewe n'abanyagihugu Eroje Urika Neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.